mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteze wa matwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyaga 5 muri 10 na Joy Diane nahazwe ndongo ya makuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo ziyagize impunzi nshasha z'abarundi zahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zisaba ishami rya ONU bitaho RCR kuziha amafaranga yo kubaka amazu yo kubamo
Tugwe bashashe cyo twosaba nuko mu twerekeye banza tukubaka hanyuma amafaranga yacu bakatuhereza ntibatugire nkabo ndunze tuhasanze bamaze hafa amezi umunani batarari kwa mahera yawe
Uyu numwe mu mpunzi nshasha z'abarundi mu ikambi ya Murongwe iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo nkuru uco kimwe niyerekeye inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi yose iza gutangura amasaha makari imbere turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu Nenda bice ku masonga nkitangura hasigaye amasaha makengwe inama y'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi ku isi izwi ku izina rya G7 itangure ibikorwa byayo mu gihugu cy'u Faransa ingingo nyamukuru izosuzumwa n'ubusumba sumbane mu banyagihugu hagataho amashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politike batunganije inama yabo bwite izoca ijya nino ibibazo byose bitandukanye bitazovugirwa mu mategetsi ba G7 umwe mu bavugizi bayo mashira hamwe Sébastien Bayer yabwiye umenyesha makuru Jugi Amerika I Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana impamvu bashimye gutunganya iyo nama yabo
On organise un contre-sommet
twateguye inama inenga iriya ya G7 ntabwo izabera I Biarritz neza izabera mu mijyi ya Andai, Irun na Irune mu birometero 30 mu majyepfo ya Biarritz hagati ya gace ka Basque yo mu Faransa na Basque yo muri Espagne iyo nama yacu yateguwe n'impuzamashyirahamwe ebyiri impuzamashyirahamwe yo mu Faransa ihuriwemo n'agera kuri 50 n'impuzamashyirahamwe amashyirahamwe yo muri Basque ihuriwemo n'amashyirahamwe 80 tumaze rero amezi menshi dukorera hamwe amashyirahamwe y'amafaransa ayo muri Basque n'andi mpuzamahanga dutegura iyo nama izaberamo ibiganiro mpaka n'inyigisho zikangurira imbaga kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatanu hakazaba imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Ndaye tariki ya 24 maze ku cyumweru tukazigabiza uduce twose two mu mujyi twahariwe abaturage
none se muri iyo nama yanyu ni ubuhe butumwa mushaka kuzatangiramo
igitekerezo dufite nuko Emmanuel Macron ashaka kwitwaza iriya nama yateguye kugira ngo agaragaze imitegekere ye amaze iminsi ashyira mu bikorwa Twebwe rero dutegura inama yacu twashakaga kwerekana ko iriya G7 nta nyungu z'abaturage ihagarariye kandi rero bigaragarira no mu ngingo nkuru izigirwa muri iriya nama kurwanya ubusumbane urumva rero ko ari nko kwishongora bikabije kubera ko mu gihe ibyo bihugu nabo bakuru babyo bakomeje gushyiraho imitegekere itsimbataza ubusumbane imidugararo hagati y'abaturage no kutabungabunga ibidukikije mu gihe rero bavuze ko bagiye kwiga ikibazo cy'ubusumbane dusanga atari bo bari bakwiye kukiganiraho kubera ko hari amashyirahamwe y'abakozi n'andasanzwe ashobora kugisuzumana ubushishozi kandi agatanga umuti w'icyo kibazo kibasira abantu n'ibidukikije
ariko uravuga kwishongura bikabije kimwe n'ubusumbane ariko iyo urebye usanga ibihugu byatumiwe muri iyo nama ari ibihugu byateye imbere muri demokarasi kubera ko abakekwaho kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nk'uburusiya ntibwatumiwe ubwo se uko kwishongura kuri he
le cynisme c'est par exemple si on prend la situation
aho kwishongura kuri nuko dufashe nk'urugero rw'ubufaransa hari abaturage miliyoni 9 babaho munsi y'igipimo cy'ubukene iyo ni imitegekere imaze amezi yarashizweho mu Faransa ariko ni imitegekere itubaka ahubwo isenya ibyari byarashyiriweho guha abaturage imibereho myiza ubwo bwishongozi nuko inama ibaye mu gihe abantu nka Salvini abuza bimukira kwinjira mu Butaliyani bityo bagapfira mu nyanja ya Mediterane ubwishongozi ni ugutumira ibigo mpuzamahanga bikora ubucuruzi ariko bikaba byarananiwe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka kwishyura miliyari 513 z'inyungu ababishoyemo imari. Niyo mpamvu tuvuga ko ari ukwishongora.
None se mwasubiza iki abavuga ko mumeze nk'abakwirakwiza imitekerereze y'iriya mbaga yigaragambije kakahava mu Bufaransa bariya bitaga le gilets jaunes bashati kote z'imihondo?
Alors effectivement c'est le contre-sommet réuni
nibyo koko iriya nama twateguye ihuje amashyirahamwe atandukanye kandi hari rwose ikibanza twageneye le gilets jaunes. Abo bantu bigaragambye bambaye udushati n'udukote tw'umuhondo bagaragaje ko mu Bufaransa hari ikibazo cyo kudasaranganya umutungo. Benshi muri bo bavuga rwose ko kiriya kibazo cy'ubusumbane kigomba gusuzumwa. Niyo mpamvu twabahaye urubuga kubera ko n'ubwa mbere byari bibaye mu Bufaransa muri iyi myaka ya vuba kugira ngo bashobore kujya impaka bifashishije inama kandi twifuje ko itaba mu rugomo ariko ikavugisha ukuri.
Amajwi ya Sebastian Bayeul yaganirije ijwi rya Amerika mu Bwongereza yariko asubirwamo na mugenzi wacu Eddy Gwema. Sebastian Bayeul tukibutsa ko avugira abatunganije inama izoba iri kwibera umwanya umwe na G7. Hanyuma tukiri kuri vyo nama nyene tuributsa ko ibihugu bigize G7 ari Canada, Ufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano, Ubuyapani, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika. Mu bihugu vya Afrika vyatumiwe harimo Afrika y'Epfo, Burkina Faso, Misiri, Uganda na Senegal. Nena bibabwiye tugitangura kandi impunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo zisaba ishamwe ryibitaho HCR kuziha amafaranga yo kubaka amazu yo kubamwo. Ibi zabitangaje ubwo HCR yatanga telefone 114 ku miryango mishasha iri muri iyo kambi mu ntumbero yo gufasha izi mpunzi kubona uburyo zizoza zirarungikirwa amafaranga y'inyubako. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Murongwe Vidaste Ngabo.
Ishiramwe rya Seri fatikanyije na sosiyete y'itumanaho Vodacom batangaza yuko izi telefone batanze ko ari 114 kuri imiryango y'impunzi z'Abarundi imaze amezi abiri ivuye mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Mungemonge zizafasha izi mpunzi kwakira amafaranga yo kubaka amazu binyuze muri gahunda ya CB Cash Intervention. Hakizimana Claude ni impunzi yavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira arashimira ishiramwe rya Seri ryabahaye mu telefone ariko agaragaza yuko atewe impungenge nuko hari abasanganywe izo za telefone ariko bavuga yuko batarabona amafaranga bemerewe na Seri.
Kibazo dufise ngaha kuba twahawe amatelefone habo twasanzwe bafise umwaka wose batararonka na rumwe mu matelefone yabo, n'abandi bamwe baramaze kuronka gatatu abandi bamaze kuronka rimwe, hamwe n'abandi bamaze kuronka iryo rimwe amahera atarakwiye. Iyi saha n'aka kanya abafundi bagomba kubasaba amazu bubatse. Twebwe bashaka icyo twosaba ni uko botwereka ibibanza tukubwira kubaka hanyuma amafaranga yacu bakayatuhereza. Ntibatubwire nk'abo tuhasanze bamaze hafi amezi umunani batararihwa amahera yabo.
Harerimana Inosa ari mu bamaze umwaka wose bahawize za telefone zo mu bwoko bwa smart na techno zatanzwe na HCR ifatikanije na Vodacom. Ahamya yuko nyuma yo guhabwa iyi telefone iyiwe yagize ikibazo cyo kuba yasoma simukarte, bityo bituma ubufasha bw'amafaranga y'inyubako butamugeraho.
Kese mbona ko nuzori habafundi ko nokomeza bambaza amafaranga ariko nkagura kuri no bishwa kuko nabwe ati murinde kate simu ni yakora nzobariha ari uko nange ndayarose. Kuvuga ndacyategereje abo barungitse babijejwe muri MPesa maze kubitu ni kiro nyinshi ko ntacyo bigera bamarira gushikana uno munsi kate simu nge ntikora. Je no saba ko muri make abo bantu batumye kugira ngo batunganirize kate simu ko boza kugira ngo babikore mu buryo bwiza. Umwe wese afise ikibazo cya kate simu kugira ngo ikore amafaranga yinjire nk'abandi, kuko novuga nk'ikombo ya 27 2089 tugeze turonka amahera baradusimbye bahereza baje mu nyuma ikombo ya 30 hafi n'imwe bose bararose mu matafari ariko ntitwigeze turonka n'umuntu n'umwe na kate simu zacu zirugaye ntitwibaze ibyariba.
Ubusanzwe ishiramwe rya Seri ryatangaje ibikoresho byo kubaka amazu ku mpunzi nshasha zo mu nkambi ya Murongwe hanyuma rikohereza amafaranga impunzi yo kwishura abafundi bazubakiye, ariko kugeza uyu munsi hari impunzi zitarahabwa ayo mafaranga zemerewe. Batungwe kwishatse Venasia n'umwe mu bamaze umwaka wose bubakiwe inzu ariko ntarahabwa amafaranga yemerewe n'ishiramwe rya Seri.
Byarante ikibazo cyane kuko umufundi yayubatse ni bihe byose duhuye amambwira yuko azoza kugarama nkamenya iyomba, kandi nanje ndabirabye nkabona ntazomugwanya kuko yarakoze araruha harimo kwikorera ibiti harimo kuzakurondera amashanga je nubatse mbere n'amashanga batakiyatanga je ibyo bintu rero ndabirabye mbona neza babijejwe bakwiye gukora ico kibazo bakagikura mu nzira kuko tuzohava dusubiranamwo n'abantu bubatse ayo mazu.
Ubuyobozi bwa SR buvuga yuko buzajya bwohereza amafaranga muri ayo matelefone bwatanze ku mpunzi z'abarundi bukoresheje uburyo bwa M-Pesa aho SR izajyitanga amafaranga mu buryo butatu mu gihe impunzi zaba yerekanye ko yujuje umusingi w'inzu no mu gihe impunzi zaba yujuje urukuta rw'inzu ndetse no mu gihe cyo gusakara aho SR izazayishura amadolari y'Amerika 155 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 4x5 n'amadolari 310 ku mpunzi zaba yujuje inzu ya metero 8x4. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo y'umutara kiva amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe we urakenuye mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kumvikana indyane za politike canke ukushamirana hagati y'abari mu migambwe itavuga rumwe abanyepolitike baba abari muri leta canke abatavuga rumwe na leta basanga ari kubera ko politike abantu benshi bayisangamwo ubukiriro bakayibonamwo agakiza. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Mu gihugu cy'u Burundi ikiringo c'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri hirya no hino muri kino gihe himirije amatora y'umwaka wa 2020 havugwa ukutihanganirana hagati cane cane ya CNDD-FDD na CNL. Iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka wa 2010 abahurikiye mu gambwe FNL wahindutse CNL uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya Bujumbura. Mwaka wa 2015 naho abiyamirije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa. None byo babiva kuki mu Burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbataye mu demokarasi ico gihe ari cyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushira imbere. Gaspar Kobako yigeze kumushikira nganji ubu akabavugira umugambwe CNDD amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho babibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko.
Ntarindi soko tuvomamo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubananya kubaho cyane gutunga akacaba ariyo nkomoko yo kugira bagire bati leta nibwo buzi yitanga akazi ntakoresha kubaho. Niyo umuntu aje ku butegetsi acagomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko uko nta yindi nkankamwa mfise nabandi bace baburiramo wagenda ku rubuguti reka nanje mbiganwe ndondere bati zamura kubitujya nta byuru mutwe izo nizo nkorane ivyo tubona ka mwigu cacu.
Félicien du Burundi arongoye runani rw'imigambwe yemeye mu Burundi Forum pour les partis politiques amenyesha ko ico cyuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanishamwe abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha.
Abanyapolitiki bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ku mengo hari uruhagarara ntivyatiza kumera uko ahubwo batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo batahugorema kugira ngo twitegure neza amatora akurikira. Abanyapolitiki turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere muri politiki niho babona ku mengo hari ubuzima atagiye muri politiki abona ku mengo arapfuye. Nico gituma bagira ibyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kuco nshaka.
Ubukene mu gihugu ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ivya politike kuko ariho babona ubukiriro bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi. Julien Nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigo vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu Burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti.
Ikintu cya mbere gikomeye ni uko politike ntitunze abantu, abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo, ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo. Politike rero ntitunze abantu ugasanga bose birukira politike. Urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu, urabona ubushomeri buza mu gwaruka bose guhombera politike ugasanga ruhota umutwe mu mugambi n'uriya kugira ngo buronke ubuzima. Aho rero abanyepolitike bamore kuri abantu bakimenya bakikorera bakiteza imbere usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka maze babandanye biganza. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kuko ahandi mu bihugu bya Buraya ahantu hakina demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko uko abantu bahurumbira politike ngaha biracuritse umuntu yiruka muri politike kugira ngo atunge kugira ngo ibyajya n'ibyanywa.
Felicien du Burundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugire mesha.
Akamare notera nuko abanyapolitike twohindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha ururimi ruhuza abarundi abanyagihugu ntiboja mu ruhagara. No babwira yuko bobo bobandanye ibikorwa bya iterambere. Abanyepolitiki bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo. Abo bene gihugu nabo barazi ubwenge bazoraba ubabwira byo n'utababwira.
Julien Nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo, indyane z'imbere y'amatora zizokwamaho, iterambere naryo ntirizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baje muri politike kugira bateze imbere ibihugu byabo bakanashigikira mbere abigenga bari mu bisata byo kugwiza umwimbo. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye ucukuregwa mu ngata na mugenzi wacu nga Washington DC Fidele Niyongabo agiye komeza ibya politike y'u Burundi mu kiganiro amaze kugirana na Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Bagiye kuganira ku ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza aheruka gushikiriza inyuma y'imyaka ine ari muri manda itari kwiravugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Akabazo ka mbere Fidele Niyongabo yabajije Frederic bamvuga inyumvira nuko ngene yakiriye iryo jambo n'icari kuyemo.
Kubwanje nakuyemo ibyumviro bishika bitanu. Icyumviro cya mbere mu gihe twemirije amatora ni jambo nk'iryo kwiyamamaza ryo kwamamaza umugambwe wiwe, kuko arerekana aravuga ibyo yakoze ibyo yaranguye. Kirundi bavuga bati umugabo avuga uko yagenze ntavuga uko yaguye. Uwo mvyo yavuze mwumvise ko atakiri na kimwe yavuze cyagenze nabi, ko n'ibyagenze nabi vyavuye ku bandi bitavuye kuri CNDD-FDD cyangwa bive kuri we ubwiwe. Koko mwibuke ibi imvuru yabaye mu 2015 byari bivuye ko agiye guhaga ubutegetsi ubugira gatatu, kandi amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro yakomoka ko byarabimubuza. Ariko aravuga ati genda ahani mwagira mugatera ubwo akaba bakabona abantu bapfuye nakayi nko kunywa birasanzwe jewe tocyatini bandaniriza mugabo biraheza biramugora abanyagihugu asanga bagavye ntibamwemerera ko agira ibyo ari yipfuza. Ibyo byateye mvururu ariko icyo ntakivuga. Icya kabiri nkuramwo nuko yiyeza ukamenga ibyabaye ntarimo narimo ndabivuga. Uravye ubusuma bwibuba, ubwicanyi buba, ubeshi buba, inze abose uravye ingene bibuye iba aba bantu biba ubutaka bw'igihugu. Womenga we ntarimo arabiraba akabirenza ko ruho rw'amazi. Icya gatatu aremera ko azogenda, mugabo uko kugenda kwiwe tuje tubiteza amaso ngira azogenda, ariko ndazi ko atazokwemera kugenda atari hagufi yabwo. Nubwo azogenda bazomugira ikintu abe hagufi yabwo. Yikurikira aravuga ati jewe ndagiye narihaniza agabisha abaje politike nko kumenga wese umunye politike niwe umunye politike mukuru kandi biri ko biraba.
Nivye nashaka ndababaze ko yavuze ko ngo hari abantu ngo bifatanije n'abanyamahanga ngo kugira ngo bageramire inzego z'igihugu. Kubwanyu mwibaza ko avuga bande?
Uwo niwe yari kwishyura icyo kibazo kuko niwabazi jewe nimo ndamubeshera nkumbure. Ariko umva avuga n'aba bantu babahunze igihugu n'aba bantu babyo makuru toke ibintu biba nabi mu gihugu abo nibo yita uko nibatazira uko. Ariko uwo tumubaza neza wengira ngo niwe yocishura neza kundusha.
Ya menyesheje muri iryo jambo ko umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubutungane kuri bose ko vyagize intambwe mu gihugu, niko mubibona?
Nibaza ko naho ntari mu gihugu ibya mu gihugu ndabikira ndabikurikira ku munsi hari burorero butari buke bwerekana ko ayo mahoro n'umutekano avuga siko jewe ndayabona bisiguri ka mahoro amahoro si kuvuga ko ari ukutumva inkoho ziturika amahoro si kutumva ko hari abantu bashamiranye hirya no hino kiranoneho mu gihugu cy'u Burundi amaraporo turonka ya SOS torture arerekana ingene abantu bapfa mu ndwi ku kwezi ibitigiri biratera ubwoba ejo bundi mwarumvise abantu bagiye mu nama ngo nuko ari mu magambwe senere imuyinga bagataba gahura nimbonera kure bitwaje imipanga n'amahiri bakabakubita mbere umwe akicwa n'imipanga twarabonye amafoto banayo n'amahoro erega abantu barayinzara erega abantu bari ngubishwa na malaria erega abantu babuziye baje niyo bapfa bagere bicwe n'ubukene nubwo atankozi baziriko ziravuga n'amahoro bafise mu mutima isigure yuko amahoro avuga siyo jewe mvuga ubutungane kuri bose abwo aribagiye yuko tumaze imyaka habonetse abapolisi barasa abantu ku mugaragaro kandi ntibakurikiranwe ejo bundi uwo muntu yarayatemaga uyu muntu burya uzoraba namba baramufashe azamayo urume imwanyu urume rumara ejo bundi hari umuntu uzenya mu kumpanda wa muntu yica umuntu ku mugaragaro isinzi ry'abantu ryarashwe barutse ryumva urubanza bamucira baca bavuga ngo turamwejeje abantu bose bagwa hasi ubwo butungane n'ubwayo utari kumwe n'ubutegetsi nta butungane ishobora kuronka
yavuze ko abanyepolitike bokwirinda kubiba urwango mu gihugu ho muhavuga iki
na bwa mbere navuze ko ntatandukanya atabunza gutandukanya abanyepolitike nawe kuko abanyepolitike ashaka kuvuga abantu b'imigambwe nawe yari umukuru w'umugambwe yani yari umuhuza bakamutora nk'umukuru w'umugambwe mu nyuma ka umukuru w'igihugu ntiyaciye atakaranga ka politiki umunyepolitike n'umunyepolitike rero kuko ibyo ariko arakora ni ukugira ngo agume ku butegetsi ni ukuvuga rero n'umunyepolitike ibyo arimo arabwira abantu ati mwirinde amacakubiri nene ninde yigisha amacakubiri uwo azumva yigisha namufate kandi amwagiriza kumubeshera ati we wavuze ibi twese tubyumve maze ntahisase imukubite mu gahanga ati wawe wagize ibi warenze akarindwi warenze amategeko agenga umugambwe nibwo ntidushaka ko avuga mu majambo mwe nayo ni nko guteranya abantu atawafise yagiriza cyangwa atawafashwe ngo yagirizwe kirazira ko umukuru w'igihugu mu ijambo bavuga abavuga hinyika n'abavuga atomo aravuga ati naka yagize ibi kandi ubutungane buri ko burabikurikira ejo ni yagasubira azohanwa hisunzwe amategeko niko umukuru w'igihugu avuga adateranya abarongoye
tuza ku mirongo ya telefone dufite Louis Michel uratwumva
ndabumva cyane muvandi
uhamagaye uri he
ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda
ufite icyumviro ikibazo ubaze umutumire
ndifite ikibazo rwose nshaka kubaza nyakubahwa Frederic bambuye imyumvire ariko reka mbanze musuzi
arabumva
Frederic ndagira ngo waza akabazo na akabazo kamwe gusa konye kandi kagushiye njyewe ndi mu Rwanda rwose ntabwo ndi Burundi ariko hagatana nigeze kumva yuko uriya mukambwe yari yavuze ko atazongera kwiyamamaza muri imanda iri hafi sinibamba mbivuze neza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ariko noneho narongeye numva ko ngo noneho yavuye kwizima nawe aziyamamaza Frederic mbizi ukuri wowe no hanze ubizi kundusha ese koko uriya mu perezida koko azongeye kwiyamamaza cyangwa se yabyihuriye akandi kabazo ka kabiri ariko se Frederic ubundi abakuru b'ibihugu bajya bake bakavaho bamara kuvaho wajya kubona ugasanga barimo barakurikiranwa ugasanga barakurikiranwa imitungo ngo yaba iri hanze ugasanga barakurikiranwa ibindi bintu baba barakoze ese nyako wa Frederic uriya mu perezida ushaka gucyura igihe niba azagicyura koko cyane bazongera kwiyamamaza mbega aramusacyuye igihe hari ikintu yabazwa mu Burundi mwavuga muti ibi n'ibi arabibazwa urakoze Frederic bambuga inyumvira urakoze niyo wa munyakuru we umpaye umwanya mugira amanywa meza ngo muri Amerika
urakoze umwishyure Frederic
mutazongera kwiyamamaza mu bisanzwe dufatiye ku byamaze kuvuga kabi gatatu kose avuga ko atazongera kwiyamamaza ngo arongere gutwara Uburundi kandi akongera akavuga ati nibi ntaranguye uzonsubira mu ngata azoheza birangure rero hari nzira zibiri ni yabavugisha ukuri kuko arashobora kubabesha ni yabavugisha ukuri akagenda ni byiza mbere yagiye atevye kubera ko yagenda mwaka 2015 ibibazo dufise ubu nzivyari kuba yari kuba tugije uburundi ibitari bike icyo ni cyambere cha kabiri ashobora kuvuga ati ndagiye mugabo akavuga akashinga urwego aho ategeko mukuru w'igihugu abaje turabona kumwe kwa ko muri ko muri ntuzenya Irani hariho umukuru wa religion ari wategeko mukuru w'igihugu byose mukuru w'igihugu atowe ariwe yemeza ko yatowe burya nibaza ko amaherezo uyu nkuru nziza ariyo nzira ariko arafata avuga ati nsinagumyeho mugabo kandi bariwe ategeka icyo kintu mu gikurikirane hanyuma ikibazo cya kabira mbajije abajije ati mbega ari ibintu yo bakurikiranwa ko ibintu yo bakurikiranwa ko ni byinshi cyane ndagira mbibutse uyu Louis Michel yuko amatohoza yaba yagizwe n'abahinga barungitswe na Nations Unies basoye ugwegeranyo cyo cegeranyo kikavuga kiti mu bantu bariko baronona batoba umutekano mu gihugu bononera agateka kazi na muntu mu gihugu uwa mbere ni inkuru nziza mu byibuke neza icyo ni kintu gihambaye cyane mu matozo arimo rimwe za CPI baravugamo inkuru nziza amatungo yanyurujwe mu gihugu uravye ibintu afise bakazimo baza bati mbega wabikuye baraje mu mushahara wa rufise nibyo byose ratinya ati mbega ijo ningenda nzoba wande bazuhava bashira imbere ya cyane cyo bituma mwene abakuru bihugu batinya kuva ku butegetsi kugira ngo bavuge bati bikingire babona bati kwikingira neza no kuguma ku butegetsi batakiguma naho reka turondere umuntu yo dukingira gusumba abandi bose
dufise kandi Okero Okero uratwumva
ndabumva neza
ikibazo icyumviro
ikindiro cyangwa intwererano
yego
ntabwo tumenyereye ko muri ibi bihugu bya Afurika ibyo kuvaho kwa perezida hamwe n'abamwe biragoye by'ukuri perezida w'Uburundi ntabwo ari we wa mbere utangaje ko azarekura ubutegetsi twarabibonye muri aka karere k'ibiyaga bigari aho abaperezida hamwe bajya bavuga bati tuzava ku butegetsi igihe cyagera bagahindura itegeko nshinga ntibave ku butegetsi ikindi Afurika akenshi tuyoborwa n'abaperezida b'abasirikare bafashe ubutegetsi baciye mu ishyamba bamara gufata ubutegetsi bagakomeza kugirira nabi abaturage bakarwanya bo batavuga rumwe ikindi ntago bishoboka ko ashobora kuva ku butegetsi ko mbibona kubera turacyari mu boko y'abasirikare kuko mbona nta musiviliyani ushobora gutegeka ibihugu atari umusirikare kubera ko n'iyo yavuga ngo avuyeho perezida Nkurunziza undi wajya haraba ari mu kwaha kwe turi kubibona muri Sudani aho perezida Bashir agaragara nk'umuntu ufunze ari mu boko ya gisirikare mu buroko ariko atari byo ahubwo bigaragara ko Bashir agikunze muri Congo biragaragara perezida uriho Tshisekedi nawe ntagaragara nk'umutegetsi nyakuri kubera aracyari mu kwaha kwa Kabila Joseph Kabila
yego
ibyo ndandize mvuga ngo no vote no confidence amatora muri Afrika
murakoze turabashimiye kuri icyo cyimviro cyanyu icyo cyimviro cya Okero mukivuga kuri iki Frederic
ibi byumviro bya Okero nibyo nibizima kandi nibyukuri nta kinyoma kirimwo aba president benshi bo muri ako karere baravuze bati tuzogenda ariko mu nyuma bagaca bahindura n'amateriki y'amavuko yo ibwirizwa nshingiro ryabo ribabuza kubera imyaka hanyuma gasanga bimwe bavuze ngo bazogenda babivuze kubera imvo za politike gusaza propagande hageze ko bagenda bakaguma ngaho
nuko rero yari Frederic bamvuga inyumvira yigeze kwicegera cambere c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho bari koragaruka ku ijambo riheruka gushikiriza no mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pyankuru nziza yemeje ko muri manda rimwe itayiko iravuga ko rumwe na bose amaze gushika kuri bike Frederic bamvuga inyumvira yaganira na mugenzi wacu Fidel niyo ngabo ikiganiro gikwiye mushaka kongera kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mujahanditse ikiganiro muri isanga dushimire Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma je mumva nayo konda bashikiriza amakuru y'ibiganiro by'uno munsi na Diane Nahazwe bino biganiro byari bihagarikiwe na Eddie Gwema ku izina rya bagenzi bacu bose tubashimire ko mwatwumvirije tunabatumira mu makuru y'igice cy'isaha imwe n'iminota 30.